e Nadir Rijoui, de América. Ijwi America ngiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda mu Burundi mu twumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu twumvira ku FM 104 n'ibice bitatu. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wa isatu wa Kaburungu, radio yacu VOA Kaburungu com. Miriwe neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi America, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro mwisanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarijya ari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro mu isanga cy'uyu munsi twari tubafitiye abashyitsi babiri, umwe ariko telefoni sanitari ariko iragenda neza, undi twatumiye Pasteur Dieudonné Nahimana arongoye ishyirahamwe New Generation hamwe n'ikigo DNF, ni ukuvuga Dieudonné Nahimana Foundation. Twibutsa ko Dieudonné Nahimana yari yamamaje mu matora mukuru y'igihugu mu Burundi mu myaka itatu iheze, aho hari umwaka w'2020. Turavuga ku rugendo arimwo mu gihugu cya Canada hamwe n'ibitaramo vyiwe bikunzwe cyane rwose mu Burundi n'ibiganiro hamwe n'ukuntu rero urwaruka rwo kwiyungunganya asanzwe afasha urwaruka cyane rwose mu kuruha ibyiyumviro byo kwiteza imbere. Pasteur Dieudonné Nahimana, muraho murakomeye.
Yego, ndamahoro cyane.
Mutubwire cyane cyane ubwa mbere na mbere mbere yo kuja kumuza ikiganiro, mutubwire urugendo muri mu gihugu cya Canada muri iki gihe n'ibitaramo mwatiramishije ngaho muri Canada.
Ego, murakoze. Ndabanza gushimira cyane Ijwi America yantumiye muri kino kiganiro. Muri iyi minsi ndiko ndagira inyigisho, ndiko ndatanga inyigisho kandi ngira n'ibiganiro cyane cyane kugwaruka ariko kandi no ku bandi babyifuza muri rusange mu gihugu cya Canada, aho natumiwe cyane cyane n'abwungere amasengero atandukanye arongowe n'abarundi basanzwe baba mu gihugu cya Canada, nyuma yuko natumiye umwe muri bo kwigisha i Burundi. Hanyuma arambwira ati by'ukuri dufite urwaruka rwinshi rwavuye i Burundi kandi rukeneye inyigisho muri kumurigisha kugira ngo bagire intumbero y'ubuzima, bamenye bariko baraja, bamenye ingene bashobora kubandanya biteza imbere mu buzima bwabo, ariko kandi banafite umutima wo gukunda n'igihugu no gushobora gushyigikira igihugu. Rero ku bw'ibyo nabyo muri iyo ntumbero nk'uko usanzwe ubikora i Burundi n'ibice bitandukanye by'igihugu, muri iyo ntumbero nyine kudabwira ngo twige, ariko cyane cyane dushimikiye ku ijambo ry'Imana kubera ko arabungere mu mashenge bandumiye. Rero turiko tutandika dukora mu bisagara bya Ottawa na Montreal mu amashinga atandukanye yiganije ugwaruka, ariko kandi nkaca mbonera akagiye gukora bimwe muri bya mu biganiro nyine sanswe nkora imenyekanye muri kino gihe cyitwa Imboneza Talk Show, n'igihe makaryo abantu kubaza ibibazo. Iki gihe rero ni jewe nyishuri ibibazo cyane cyane ugwaruka rwa ofise ku bijyanye n'ingene kumenya intumbero y'ubuzima, icyo Imana yabaremeye, ingene bashobora kuba ubuzima bufise intumbero, bakamenya imbona kazi z'ubuzima bwabo n'ingene bashobora gushika kuri izo ndoto.
Turagaruka kuri izo biganiro n'ivyo bitaramo mukoresha kuri televiziyo mu Burundi, ariko imbere yaho nagomba cyane cyane mutubwire ku byerekeye inyigisho, mwavuze inyigisho muha ugwaruka, izo nyigisho muziciriye ku mayange zabari nkize.
Icambere nuko dufasha kugaruka kumenya yuko umuntu wese Imana yamuremanye agaciro kadasanzwe, yuko atanumwe Imana rimwe gusa gupfa gukurikira abandi, ku muntu wese Imana yamuremye kugira ngo abe inyishu y'ibibazo zihari ku isi mu gihe ciwe uko baraza abantu babaho bisuzugura bibaza yuko atacu badufashitse ko mu buzima cyane cyane iyo bahuye n'ingorane nk'uko byashikiye mu buzima bwanje ahanini nishimikira ku ntahe ubuzima bwanje ingene nageze ahantu ndibaza ko atacu ndopfa mvuyemwo ku byose byaheze ariko maze kumenya yuko Imana ndemanye ingabire n'ingabirano zidasanzwe ntangura kubikoresha uyu munsi nkaba umugabo yubatse mfise ndi umubyeyi w'abana ndongo y'amashyirahamwe mfite icyo nshobora kumarira igihugu cyanje rero kubera ngo ndabafashe kugira ngo bamenye mbega wewe Imana yakuremeye gukora gusa ngo urye uryame hanyuma urindire gupfa mugabo Imana yakuremeye ko umenya ingabire yaguhaye kugira ngo ubinyishe uzibazo z'abantu bagukikuje icigwa nyamukuru kigaruka kuvuga ngo Imana ntiyakuremeye kuba kubwi wawe gusa yakuremeye kugira ngo ubinyishe ibibazo by'abandi bantu ukwiye kumenya ingabire ufise ningene uzikoresha kugira ngo ugicumariye abandi muratwunigisha cyane ibijyanye n'iby'uburongo zikorera abandi yuko umuntu atabaho kugira ngo yikorere ariko arabaho kugira ngo abinyishe ibibazo byamukikuje
ego aho muri Canada urwaruka cyanke yabo mwakoranye ibitaramo bavyakiriye gute
babdakiye neza cyane nari naje nategeye kubikora mu bice ibiri gusa ariko baraheze barangobera kugira ngo nongere ko iyindi minsi kugira ngo nshobore kubikorera kurikora undi mu muco wa gatatu kugira baze ari benshi kuko iminsi ya mbere nabikoze bamwe ntibari bazi n'abanabizi cyane ubu rero nicyo gituma baca batumirana kugira ngo nshobore gukora ibyahaje benshi gusumba donc reka babyakira neza nabemereye yuko Imana ishoboje mu kugerageza kujya ndaza kenshi cyane tugakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo umuntu ashobore kubafasha muri izo nyigisho
muba mufite umugambi wo gukora ibitaramo nk'ibyo muri leta z'umwe za Amerika
ubu baramaze gutangwa kubitsa abana na koze gitoyi mu mwaka uheze muri mwaka nyine mu gisagara cya Phoenix muri Arizona naho nyine natumiye n'ishingo ry'abarundi riri hari hanyuma mbona inyota ni nyinshi bariko barabisaba mu bice bitandukanye haba n'i Buraya ubu rero nagomba kubigira umugambi w'urutonde rwiza kugira ngo bize biraba babimenye hakiri kare kuko nabonye hari inyota nyinshi kandi abantu bakiri bato bafise by'ukuri ibyifuzo zo gushobora gushika kure ikindi nifuza ni uko n'abazuba babyifuza twabitunganije neza mu bihe by'uruhuko bamwe bamwe bashobora kuza baranaza tukabikorera n'i Burundi gufashanya hamwe n'urundi rwaruka rusanzwe bihagije tugashobora kugira ibiganiro nk'ibyo mugabo ariko barafasha n'urundi rwaruka rusanzwe biri mu bukene ariko bakaza nk'abaje kuramukana no gutenda kuko basanzwe babikora kenshi mugabo bakaza bafite intumbero y'icyo baje gukora bataje gusa gutembera ariko bakaza bafite icyo bashobora kwigisha urundi rwaruka
mwavuze inyigisho muhawe rwaruka ko muzifatira cyane cyane ku buzima mwaciye murashaka kutubwira muri make ukuntu ubuzima bwari bumeze
ego jewe mu myaka 90 narisanze ndi mfuvyi hanyuma kubera ibibazo by'intambara amashuri arahagarara nabayeho ubuzima bugoye naho ndanisanze mfite inshuti n'abagenzi ariko kubera ko batantahura ku ntumbero y'ubuzima cyangwa irekwa nari mfite mu buzima bamwe benshi ntibantahura ariko canisangamo ubuzima nk'ubwo umuntu ari mu ibarabara naramaze igihe ntagico fungura narasabye indaro muri Université y'u Burundi ndahaba imyaka 2 n'igice atari ngo niga kubera ko niho honye nashaka kuronka ikibanza cyo kubamo naramaze igihe ndiko ndahangana n'abantu ariko bagira iby'ubwicanyi murabyo yuko ari ubwicanyi bwinshi mu gisagara rero je mpitamo kwegeranya urwaruka rudakoresha igikenye ico ni twitara no violence active kugira ngo turabe ingene twoha n'urwaruka ruve mu by'ubwicanyi mu buryo bwose rero byari ibintu bigoye ubuzima bwagezeho nimva ko ikintu cyonyine ushobora gukora mu buzima ari ukuza kuba umukozi wo mu nzu ujya bituma ububaye ahantu yenda ahantu bashobora kubona icyo gufungura naho njya rero byose byari byageze aho numva ko nihebuye bamwe bakambwira ati nanicyo nzoshobora gushika ko mu buzima mugabo kuva igihe nahinduye uburyo bw'ingene niyumvira uburyo bw'ingene nibona igihe natahuye umugambi w'Imana ku buzima bwanje uyu munsi Imana irashoboza kuba umuntu ashobora kugica mbariye abandi rero mu macamake ni ibyo ni ukuva muri ubwo buzima aho ibibazo utazopfa ubaye utubatse utazopfa ubyaye abana utazopfa ubaye umuntu ugica mbariye abandi uyu munsi nkaba ndi umuntu wubatse ufise urugo ufise abana ufise ibikorwa ndongoye kandi ufise n'abantu ushobora gufasha byavuye ku guhindura uburyo bwo kwiyumvira. Rero navuga nti naho umuntu yaguha amafaranga udahindura uburyo bwo kwiyumvira ntacyo bimaze. Ifo guhindura ingene wiyumvira n'ingene wibona, nicyo gituma icyo kintu ushyiramo ingufu cyane muri kino gihe.
Uvuze ikintu gikomeye cyane rwose, uburyo bwo kwiyumvira bushasha. Icyo ni ikintu gihambaye cyane rwose. Ndabona ko n'ibibazo by'ugwaruka mubizi cyane rwose. Mu kanya turabigaruka ko ariko reka duhe ijambo umwe mu banyuwanyu biragiwe Ijwi ry'Amerika n'itanga simo. Muraho
neza,
murakome muri hega simo.
Nanjye mbereye mu Rwanda ntara y'Amajyepfo.
Ni byiza cyane rwose turi kumwe n'umutumire Pasteur Dieudonné Nahimana asanzwe yafasha ugwaruka cyane rwose. Reka nawe nyine akaba ari Pasteur, akaba ari mu rugendo muri yo gushaka Canada muri iki gihe murasa ikibazo mase kimbere.
Ndafite igitekerezo. Pasteur, ndagira ngo mubaze nk'uko wenda basanzwe babikora mu gufasha urubyiruko. Iyo babivuze gufasha urubyiruko, hari uburyo bumwe na bumwe wenda kubyumva bisa naho bitinda, simpita byumva kimwe nabo kuko hari uburyo bikorwamo. Njye mba ntarakurura neza ngo mbyumve, sinzi nimba ari bubashe kubidusobanurira mu buryo bwimbitse, ariko usanga urubyiruko n'ubundi bari gufasha, bari kuganiriza ari urubyiruko hasi runini rusa naho rufite n'ubundi buryo bundi bwari bumaze kugeraho, ugasanga ntibagera hasi cyane ngo barebe ku rubyiruko rwo hasi rukishakisha rutaragira aho rugera. Ugasanga hariho amabariya akumira abona akita urubyiruko ruciriritse, kuko usanga ubwo ngubwo urebye nk'ibiganiro bakora usanga ari uburyo nyine bitagera kuri buri wese dukurikije urubyiruko rwa Afurika uko rumeze. Hari abatagifite uburyo bwo kuza kubakurikirana ku maradiyo, hari abadafite uburyo bwo kubakurikira ku mbuga bakoresha. Ugasanga mu buryo bwo gufasha harimo amabariya atandukanye cyangwa se imbogamizi zigiye zitandukanye zituma hari urubyiruko rutagerwaho. Kandi njye ntekereza ko runo rubyiruko ruciriritse, navuga ko ruciriritse rukiri hasi, ari rwo ruba rukeneye ubufasha cyane cyane kuruta abo ngabo. Nk'ubwo umuntu wabashije kugera za Canada, sintekereza ko ari we muntu nyine ukwiye kuba aretsaho cyane. Ntekereza ko bakwiye kwigisha no gufasha bahereye ku bantu bo hasi cyane, hasi cyane. Hanyuma icyo ngira ngo mubaze igitekerezo, icyo ngira ngo mubaze, ndagira ngo mubaze se ko ubufasha batanga, ubufasha batanga yari amaze kubivugaho, avuga ko nyine bagufasha mu buryo bwo guhindura imyumvire, buryo bwo guhindura ibitekerezo. Ese nta bundi bufasha bugenerwa abo bantu mu buryo wenda nk'uko umuntu wahinduye imyumvire yego yahindutse, ariko kugira ngo iyo myumvire atazayisubiramo, buryo imyumvire kiba ari ikintu gikomeye ushobora kuyivamo uyu munsi kubera wigishijwe wenda ejo bwacya ukabona uyisubiyemo. Harakorwa iki kugira ngo uwavuye muri iyo myumvire atazisanga nanone yayisubiyemo kubera igihe kinini wenda azamara nyuma yo kwiga bakurikirana bato umuntu kugira ngo nyine bamenye ko atongeye gusubira muri ya myumvire yari afite na mbere.
Reka tumuhaka ryo abahe inyishu.
Urakoze cyane. Ndabitaho uyu muntu ambajije kubera ko atarasanzwe anzi cyangwa atasanzwe ibyo maze imyaka 25 nkora. Nashaka kumenyesha yuko uwo muntu yuko mu bikorwa bijyanye no kwigisha ugwaruka twe tubikorera ahantu hose, no kubwira yuko muri uku kwezi nyene kwa 11 narigishije ahantu bita Irango muri komine Kayanza, ni ukuvuga nimba ari komine iri kure cyane cyane ikenye mu Burundi, Irango iri muri izo. Ni ukuvuga nari muri urwo rwaruka two turaganira kuri inyigisho nyene muri uku kwezi nyene narigishije mu ntara ya Cibitoke, muri uku kwezi nyene narigishije mu kaminuza ari mu gisagara cya Gitega i Bujumbura. Kandi mu gikorwa nyamukuru musanze abantu benshi banzi ko ni ukwigisha abana mu mihanda cyangwa abana mu ibarabara, abo usanzwe tureze mu kwezi kw'icyenda nashize abashyika 150 ku ishure hamwe n'ishyirahamwe rya New Generation. abo bose n'abana twigisha ku munsi ku munsi tureze guhera kwa kibuva mu muhanda abana abahana ta televiziyo ibaho canke radio aho je nakuriye igasobwe dusanzwe dufite ikoba nk'ico dukora niyo hageze kugira nibi biganiro vya bimboneza kugira ngo dufashe ugwaruka murabonye ico meretse kugira ejo bundi imbere muri ku kwezi nyene imbere yuko ngira urugendo nari natumiye wahoze ari cege wahoze ari mushikira ganje wa mbere itwa Adrian Sibomana ariko araho impano urwandu kangere ngo gukunda amashuri ngene ukunda kwiga avuga ibijyanye n'iby'uburimyi burimyi budakoresha kugira ngo urwanduka rukunde ibyo kurima avuga kuntaye ubuzima bwiwe ibyo tuca tubicisha no ku maradiyo mato mato ayo twita amaradiyo communautaire kugira ngo abana n'urwanduka rukiri ruri hagati muri gwashoye kubyumva kuko intumbero yacu no kugira ngo dushikire benshi bashoboka kira dusambere ubusubiyemwe ni wagenda ukaraba ku ubuhingangurukana mu dukoresha twigisha kuva imyaka 25 imaze nkora mu bijo kijane kwigisha ugaruka ahanini mera cyane cyane kuri abo bari mu buzima buciriritse ariko ikindi nogaruka kuri icyo kibazo abo nyine bibaza ngo bari kure bagiye mu mahanga bafise uburyo warateye imbere ni nabo banabikeneye cyane kuko ari gusanga nabo nyine bashitse ahantu ubuzima burabazazanira ntibamenya intumbero by'ukuri bamenye neza mbega ndi ngaha kubera iki hari abaje muri bino bihugu baza ati nze ndashitse aho ubuzima buca bworoha bazonda gukora cyane bagasanga biranyuranye n'ingene babyiyumviriye bamwe bikabatera amadepresiyo bakamererwa nabi rero kubw'ibyo ugakurikirane kuba dusanzwe dukora tubikora mice yose igihugu n'ugwaruka rwo mice itandukanye haba abari mu mashuri n'abataraze no mu ishuri turabaha inyigisho ikibazo cya kabiri ciwe yabajije akavuga ati none badusoba umunsi gabo bakurikirana gute twebwe muri New Generation asanzwe ariho uburyo bw'ingene bitunganijwe nk'ubu iyo tugiye nje nkagenda kwigisha rimwe haba hariho abandi bagenda kubanda nyigisho zimara ukwezi zica zituma batangura ikintu bita club ya New Generation. Iyo club rero niyo ibafasha kandi bo nyine baheze bagaca bayirongora kugira ngo babandanye bashira mu ngiro ibyo twabigishije. Iyo tutabishoboye nk'aho ngaha muri Canada asa nk'ahandi hari inyigisho tubanaya dutanga ku bingangurukana bumenyi bibafasha kugira ngo babandanye babishira mu ngiro.
Izo nyigisho turaziga koko n'ubundi ariko reka duhe ijambo Mucho Pierre Clavera muri aho
mbaro neza
muri higa Pierre Clavera
ibujumbura mu Burundi
ni byiza cyane ngo se murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe na Pastor Diodone na Himana mvuga ku ijambo
ego banje kuramutsa umutumire
arakumva tuga ku ijambo
ego numvise ko ibikorwa bakora ni byiza cyane ariko kenshi muri ibi bintu by'amashyirahamwe dusanga kenshi abantu bashinga amashyirahamwe kugira ngo bagire utuntu dusembore gusa mugabo kugira ngo bubaganye imfashanyo bagenda barakura mu bihugu bitandukanye no mu mashyirahamwe akomakomeye atandukanye afasha abantu mbega wewe atandukanye hehe nayo yandi mashyirahamwe tuzi abikora uko kuko jewe ko na mwumvi mwisibari karabuka kwa ya jie zara ngu mkayanza nda hati nito ni vijita aliko ayanti mashamu sangi wa kudengu na mashamu yu kwa ruka achaita na baba na baba kuru baba na baba na vake imbele ya kabaruwa watumira na ayo manu zenya ni ayo mahuri wa baba kizwe ugasangarelo kwa ruka kwa ruka ni mufashwa chane ni mshikiri we mugabo nubwo nakurikiranye ikiganiro kigeze ngira kigi nakurikiranye intango yacu wewe numvise ko agerageza gufasha ugwaruka rutishoboye nomushimira cyane ku iyo ntambwe niba ari azobandanya koko ariko abeshe amashyirahamwe avuga ngo arafise ibyo ariko arafasha abana bariya dusanga afasha abasanzwe bishoboye nyine kuruta gufasha abatishoboye. Murakoze
Pierre Clavert, reka Pasteur Dieudonné, Nahimana Gitcha, abivuzeko.
biragoye ko umuntu yivuga ngo avuge yuko ari mwiza gusumba yuko ibyo akora byo byiza gusumba iby'abandi, ariko nibaza ko ibikorwa twakoze birivugira urabye imyaka tumaze tubikora mbere byaragashitse i Burundi muri ujya mugwi ushinzwe kwama wiga abantu bakwiye kuronka ubushimwe bakoreye igihugu bagize icyo bamara igihugu bijyanye n'ibikorwa bakoze mu mwaka wa 2018 ku munsi wo kwikukira ku Burundi barampaye ikidari cy'ukugushima yuko ibikorwa New Generation yakoze byagize ikimazi ku buzima bw'ugwaruka, naho ibikorwa twatuko turakora turikorera kuronka ikidari cyangwa gushimwa habaho haba mu bindi bihugu ku isi mu Burundi mu Bwongereza mu bice bitandukanye baraduhaye ubushimwe bw'uko bagiye bagasubira ngo bakabona yuko muri iyo myaka tumaze dukora ishyirahamwe ryacu ryakize icyo kindimariye ubuzima bw'ugwaruka. Sinovuga rero ngo twumbure turi abantu b'igitangaza cyane, wowe ko ari Bujumbura namuhaye ikaze azoze aho ishyirahamwe rikorera hanyuma arabe cyangwa imvirize ntahe z'abantu tumaze imyaka twarafashije n'ugwaruka kumbure ashobora kubivuga, ariko rero kumbure ntihabura akantu katuma abantu bavuga bati urya cyangwa bariya ntibariko barakora neza ibyo umuntu wese ashaka kubivuga bijyanye n'ahagaze, ariko turagerageza uko Imana idushoboje kuko twebwe ntitubikorera abantu ntitubikorera twe naho bavuze yuko nubana nageze kuri icyo gihe cyo kwitoza twebwe ntituri mu bya politiki, iyo tugeze kuvuga kugwaruka nta kintu na kimwe kijyanye na politiki dushyiramo, tubigisha amavaleri gusa tukabigisha intumbero y'ubuzima kugira ngo bashike ku ndoto z'ubuzima bwabo. Rero nta munsi umwe turahura n'ingorane z'abantu batwagiriza ibi na biriya tutakoze neza naho tutobitowura mu mice yose mu Burundi ku bari mu Burundi ku bari hanze turamba dufite iyo ntahe nziza kubwizera n'ibyo twovuga tuti kumbure twaragerageje naho kumbure hatsogura umwe n'uwundi yobivuga yobibona uko abyishaki.
Ni byiza cyane rwose mu nyigisho mutanga twashimye ko muvuga cyane cyane guhindura ukuntu umuntu abona ibintu no mu Cyongereza barabivuga bakavuga ati paradigm shift, ntabwo ari changement de mentalite ni ikintu gikomeye kurusha icyo no guhindura ukuntu ubona ibintu. Aha rero tuhirwe duhishe ko turi kumwe n'umwe mu rwaruka rw'Abarundi yabaye impunzi eka nubakira impunzi ariko yashoboye kufata nk'uyo mugambi wo guhindura ukuntu ibintu bikorwa yonawe akaba ari Rock Bideri ni umu engineer yaheze mu Rwanda akaba n'ubu ari yakiri hanyuma akaba yarashoboye kurondera akazi katajanye n'inyigisho yaronse kubera ashaka kuva muri bwa bukene twamye tuvuga Pasteur Dieudonné Nahimana. Reka Rock Bideri nawe tumuhe ikaze. Rock Bideri muraho?
Ego murakoze cyane no kumuha ikaze.
Ego amatelefoni yagoranye ariko murabonetse na mwebwe.
Ego murakwihanganira ibyuma n'ibisezerana.
Ego nashaka mutubwire amajambo make urugendo rwanyu kuva muhereza amashuri maze amashuri mu myaka nk'itanu iheze mukaba gushika ubu mutari bwaronka akazi, mutubwire umwuga mugiye gutangura muri iki gihe na Pasteur Dieudonné Nahimana akunda gufasha urwaruka ingaha araheza nawe nyine agire icyo abivuze.
Murakoze cyane kuduha ijambo kandi ndabashimiye cyane n'ijwi rya Amerika kandi ndongeye kuramutsa umutumire Pasteur Dieudonné Nahimana ndamuhaye ikaze ubwa mbere duhuye mu kiganiro nibyo gushima rero ngiriye ko mvuga ku bijyanye n'ikibazo mumbajije nk'uko twagiye tubivuga ko kenshi twarakurikiranye inyigisho mu gisata cya Génie Civil kaminuza ariko inyuma yo kuheza ivyigwa byacu twagerageje kwiruka kugira ngo umuntu arabe ko yo kwiyungunganya mu bundi buryo mu gihe atarabona akazi kajanye n'ivyo yigiye na cyane cyane ko muri ibi bihugu duherereyemo East African Community usanga urwaruka kubona akazi bitoroshe. Rero twagerageje turavye ibibazo bihari mu rwaruka dushahishira hamwe dusanze duhagarariye ariyo Regeso Izere ryo sanze mpagarariye mugo haranira gateka kugwaruka kurabira ugwaruka kuko twa giye gusanga ugwaruka hari uburyo ubucanke buriya rutagera ku ndoto zawo bivanye n'imvo zitandukanye mu buzima bwabugize ibihugu turimo rero nibaza ko iryo shyirahamwe ryo dusa n'abariko barashyiramo imbaraga cyane ariko dushakisha n'ubundi buzi twokora mu gihe tukirindiriye ko tubona ibyo twigiye ariko n'ikitubuza gukora
kuri berekeye mwebwe musigana he Rockdale kuri berekeye mwebwe ubu uye akazi muri kumurakora n'akahe
akazi siko turakora ntabwo novuga ngo hari akazi kari fesi furomoma umuntu ariko arakora ariko twari tumaze iminsi hari turi mu bintu by'amasage professionnel mu bijyanye na domaine y'ibijyanye na ingenieur ariko nayone isa n'iyaheze ariko ubu turi mu nzira yo kugenda turondeza akazi tugerageza no gukora utundi tuntu dutandukanye dukora du projet ariko kandi urumva kubera biba bisaba izindi imbaraga tuba tuki ko turi yubaka tubisengera n'Imana kugira ngo turabe ko twogera ku ma objectif tuba twihaye y'amaproject tuba turi ko turategura. Murakoze
mutubwire ku nyigisho mwaronse zo gutwara bijya bikamyo binini ukurindira ku muronko akazi kajanye n'ibyo mwiza
nico nacho ofet maze kubona ko ako kazi katari ko karaboneka neza twaragiye no mu rugendo ko kwiga amamodokari kuba truck driver aba abashoferi b'amakamyo manini manini nahone no vuga ko nsa n'uzirimbanije uri karavyegeranya ariko nayone sinova kwiraboneka neza ko twizeye Imana ko vuba kumbure aha canke hariya muri izo domene zibiri tumaze kubona mu ubwo bumenyi tushobora kuzobona icyo gukora.
Pastor Dieudonne Nahimana mwihweje rugendo wa Rockdale kuva mashure gushika naho atanguye iyo myimenyerezo gutwara ibikamyo bikomeye mubona ari mu bantu bashobora kuba baramaze guhindura ivyumvi
ego kuko ubwamere ho turafite ikibazo naho tutakivuga mu buryo bweruye mugabo ngene amashure mu bihugu byacu cyane mu Burundi atunganijwe kuva kera kuva muri kasi y'igihugu cyacu nuko ataraba ingabire n'ingabirano ugwaruka rufise ngo bahimirize ugwaruka gukoresha ubwenge inguvu ingabirano abantu basanzwe bafite bituma rero n'ababyeyi rimwe rimwe bumva gusa yuko umuntu agenda kujya mu ishuri kugira ngo arondere urupapuro rw'umutsindo hanyuma azagende kwicara ahantu muri biro kandi nk'uko mubizi muri kino gihe usanga ibihugu byacu bidafite uburyo bwo guha akazi ugwaruka rwinshi rushoboka ngo baze kwishyura mu mabiro rero nico ariko ndaraba ngaha ibyo twaba turaganira namwe mu gwaruka bari ngaha mu gihugu cya Canada ahubwira ati hari ibintu yaba arabona abandi bantu bakora abakozi bakora mu bice bitandukanye muri Aziya ati iki Bujumbura cyangwa akabisuzugura mu gihe umunsi ugasanga ashitse ngaha n'ibyo akora kandi biramufasha kwiteza imbere gushobora kugura inzu yiwe abamwo ashobora gutunga umuryango wiwe kumbure atari kwakora ibijyanye n'iby'amashuri yize rero ugasanga icyo umuntu akeneye mu buzima ni uko arungene abaho kandi akabinyisha ibibazo byamukikuje rero hagiye usanga bitava mu byigwa byo mu mapuro umuntu yagize gusa mu ishuri mu ishuri biba bikenewe umuntu agahindura uburyo bw'ingene yiyumvira abantu tutashoboye kumbure gushyira kure cyane mu bijyanye n'iby'ibyigwa uyu munsi ndabona twiteje imbere turafite ibyo dukora ugasanga bivuye ku ngabire umuntu ataribaza ko zogice zimufashije rero nicyo namabwira ugwaruka nkaze nk'abo dusandukana muri generation nta muntu ashobora kuvuga ngo umushomeri ntibibaho kuvuga uti gushomera no kuvuga ikintu kuvuga ko wabuze akazi kuvuga akazi no kuvuga yuko akazi kose ukita ko ari akazi ko guhembwa ushobora kuvuka mu gitondo ukaza gufasha umuntu ikintu kanaka aguhemba cyangwa ataguhemba mugabo ntiwirirwe wicaye kubera ko iyo uri kurakora bigira ingaruka nziza ku buzima bwawe abantu benshi iyo bamaze kubimenya bakemera gukora ubuzi busa nk'uko bita ko busuzuguritse ashobora gusanga bwavuyemo akazi gaza umushobora gutera imbere nubwo akajambo katoyi umwe mu bantu natumiye muri kiriya kiganiro cya talk show yigeze kuvuga gaca gakurikirana n'abantu benshi ku isi yavuze ngo iyo udashobora iyo ushobora kubara umunsi utinjije amafaranga ashika 5,000 cyangwa bibiri usumbwa n'umukarani yikorera amakara i Burundi akajyama yinjije amafaranga 500 cyangwa 10 naho bawambara amakostume meze gute ukabudashobora kwinjiza amafaranga 200 ku munsi uje mukarani ya geti ikorera amakara akayashikana agatahana amafaranga yiwe neza icyo yakoresheje aragusumbya agaciro
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Richard Livingston muraho
muraho
muri hehe
muri Nairobi
yego
ama ikibazo na Roma na mwazi wa mafamire
yego
Mwejo shira hamwe mwisangu wejitwa ngwiki mkirundi cha mkinya kwa anda cha mwondi rurimi
haramashi hamwa wili
jowari siguri kimu nta amati
ego ni waza kumwe kumwa waza pastor hona himana mnafiki nukiwazo
tulagifise
duga kui jambo vivalize rimwe
hama ikindi kibazo fita nka twegwe dusanzwe turi mu kwaruka ariko mbese hano duherere ise iyo tuba dushyize uburyo twakora imishinga mito mito nkuko yarayivuze mu isanzwe imishinga mito mito niyo dusanga ifite benefit uronkamwo tuvuge amahera benshi barayisuzugwa ariko niyo twese turonkamwo akanyongo ariko rero buriya kubera tudafise no mushinga wo gutanguza usanga zitugora gose nkubu ajya niherere nihaye nk'akaro rero yari umuntu akunda gukora cyane afise umwezi ariko kubera ataburyo vita usanga buriya nkukora ibuze ibyo shyamwe rigezwe gufasha nyari bari kuye kuraho ukuntu ryo dufasha twe kugaruka sinzi rero ko yoshyamwe jowari ufasha bahereye mu gihugu kanaka sindi ko yoshyamwe jowari iri mu bihugu byose bya Afurika cyangwa mu bindi bihugu byose nkaba nifuza nka jewe karoreya yuko ya nyamba jowari iri nko mu iki gihugu cya Kenya yuko yoraba natwo kwaruka karaho ukuntu twakwiyungunganya
murakoze Richard Livingston reka mwabajije izina mu kirundi ry'ishyirahamwe New Generation reka Pastor Dieudonné Nahimana agire icyo abwiye
ego iryo zina ijambo dukoresha mu kirundi tuvuga ngo ni umuhari w'urwaruka bw'imbonezo niko tuyita naho bidasigura mu majambo nyene mu kirundi zo kwise urungado rushasha gusa mugabo twahisemo kwita umuhari w'urwaruka bw'imbonezo rero kubera kugira ngo bidane intumbero cyane cyane bisigure intumbero y'icyo twifuza gushika ko kandi tukama dukora mu bikorwa bitandukanye dukora mu kibazo cya kabiri ubajije twebwe rero turafite ingene tubisigura nta muntu n'umwe ku isi atafite umutahe ibyo turafite ingene tubikwigisha tukakubwira yuko turakoreka ingene dabor umutahe dufite twese ungana ku isi na masaha 28 cyo cya mbere umutahe wa kabiri dufise ni nguvu z'umubiri aba amaboko cyangwa ikindi kintu cyose cyangwa ikindi cyose cyo gukoresha umubiri wawe hanyuma ikindi nguvu dufise zidasanzwe ni ibyiyumviro ibyiyumviro bishobora kuvamwo ikintu gifaditse rero iyo umuntu yibaza ko atamutaha afite gutangura icyo akora turamwereka ingene ashobora kuronka n'uwo mutahe n'abakeneye amafaranga bivuye mu gukoresha ubwenge afite bivuye mu gukoresha ingufu z'amaboko afite bivuye mu gukoresha neza amasaha 28 Imana yaduhaye twese ibyo rero bigaragaza kuva muri mutahe w'amafaranga wo gushobora gutangura gukora ikintu kanaka gishobora kukugwiza umwimbu rero ku kibazo kijyanye n'uko dukorera mu bihugu bitandukanye twebwe ishyirahamwe ryacu ntiri naho ryatanguriye mu Burundi rikorera cyane mu Burundi mugabo riruguruye ibindi bihugu bitandukanye mu Rwanda twatanguye kuva kera cyane riraheza rirafata n'ubwigenge bwaryo ngene rikora bahagaze ku nyigisho za New Generation mu bihugu rero nka Kenya n'ahandi tugenda kugira inyigisho gusa mugabo ntituratangura igisata cyaho kiyakorera kumbure wowe nyine ushobora kuba uwa mbere twebwe dukore aho badutumiye niba ufise urwaruka ruri hamwe ashobora kuba ari abarundi cyangwa abakenya hanyuma ukavuga uti ndabatumiye muze kutwigisha nta buryo tubasaba turaza tukabibigisha hanyuma tukabereka ingene muca mwiyungunganya mugashira iryo shyirahamwe ryanyu mugakora mutinze kudukenera ku munsi rero niwabikenera ucuzaba kuri site yacu ya newgeneration.org hanyuma ugaca newgenerationburundi.org ugaca twandikira email tukaza tukabigisha nato bajewe ndashise ababishoboye benshi tukamaze kwigisha.
Ni byiza cyane rwose Rock Bideli. Ikibazo cy'umutahe mu kivuga ko iki Pasteur Dedone Nahimana atubwiye ko umwanya wose umuntu afise amasaha 84 ari umutaha ukomeye kandi nashaka umuce mugira ko mutubwiye ni ntambamyi uwa mwaragize kugira ngo mumare nk'imyaka 5 mutaronka aho mwishimamo.
Murakoze cyane kongera kumpa ijambo. Icyo novuga mbanje gushimira cyane Pasteur Dedone ku siguro ariko aratanga zo gukangurira urwaruka gukoresha imbaraga. Rero ngerageje kuvuga ku kintu kijanye n'icavuze ku umutahe wa mbere ukomeye nk'uko nabivuze ni ya masaha time management, gukoresha wa mwanya wa ofise hama imbaraga Imana yaguhaye, ubwenge Imana yaguhaye, byose birashigikirana kugira ngo ubashe kugira aho ugera mu iterambere kanaka. Tutibagiye ko n'uburyo buri materiere nabwo ne bufisemo parti, ariko kandi iza kunganira bya bindi byose yaza aherako. Iyo rero niyo benshi tu mu bajene dukunda kuraba cyane, turaba tukabona ntayirikirava ukaca umengo uba esene or ariko izo zindi zo etape zindi ugasanga nta gaciro zari zahawe. Rero nanje numva icyo nokora ni ugukangurira urwaruka twese turimo kugira ngo tugerageze turabe uburyo twobona izo nyigisho. Ngira ko nsaba Dieudonné ko bibaye byiza numvise ko ariko barakorera no ngaha kumbure bayeho baho nk'umubonano kugira ngo kuko urwaruka rukeneye ubwo buryo kugira ngo bwiteze imbere nicyo nk'uko abisiguye. Nibaza ko habonetse nk'inyigisho byoba byiza, hakabaho na collaboration kugira ngo habeho gukorana kwa hafi na hafi kugira ngo habe ukungurana ubwenge muri ibi canke biriya turabe kurwaruka woronka icyo rukora rugakora amaboko mu mpuzu rukiteza imbere. Rero inamba ziba zihari zituma usanga urwaruka rwinshi nubwo rushaka kwiteza imbere bigorana. Nabivuze byose biravana no muri ibi bihugu turimo cyane cyane kuko urabona n'ibihugu usanga bikiri mu nzira y'amajyambere, bikiri hasi cyane, ugasanga rero ubuzi ntibuboneka, ugasanga na kwa kwiyungunganya kubera ko za training ziba zikenewe na zone ziba zidakwiriye zidahari, iyo bagaje tute nabyo usanga ari intambami. Rero na kimwe cy'uburyo rero kubera ko muri ibi bihugu ubona ari ibihugu bitaratera imbere, n'ikibazo cy'uburyo cyatakiza kongera muri za ntambami zibaho, ukaca usanga rero kwa kwiteza imbere bikorwa kuragenda neza nk'uko tuba tubyifuza.
Murakoze Pasteur Dieudonné Nahimana, ndamuha ijambo mu kanya kugira ngo agire icyo avuze ku byo mumusabye, ariko imbere yaho reka duhe ijambo Norbert Habakubaho. Muraho?
Muraho neza.
Turakomeye. Muri hehe ga Norbert?
Mu majyaruguru y'u Rwanda.
Neza cyane rwose. Murakoze ikibazo, murakoze icyumviro.
Mbere na mbere kanshengeze ijwi rya Amerika umwanya riba ryahaye abatumirwa n'abandi bantu bose bashaka gukurikira ijwi rya Amerika.
Ni byiza cyane,
ibiganiro byiza mpamvu wabashije kutugezaho.
Murakoze.
Noneho nkibaza ndetse mbaza n'uwo mutumirwa, urwaruka rufashwe neza, rufashwe ku kihe kigero kugira ngo wenda rube rwakwiteza imbere mu buryo bushoboka? Ese ni gute wenda bashobora kuba bakoroherezwa kubona inguzanyo kugira ngo wenda biteze imbere? Ese ibibazo babasha guhura nabyo babasha kubyikemura, cyangwa se hari ubwo wenda hari utunama dushobora kubafasha kugira ngo wenda babe hari icyo bageraho? Nibyo nagira ngo wenda mbabaze kwihutishije umwanya.
Murakoze Norbert. Pasteur Dieudonné Nahimana, ikibazo inguzanyo nibaza ko washaka kubigura
cyambere cyo mu byo twe tusanzwe twigisha ikintu umuntu agomba kwiteza imbere arondera ubwa mbere singuzanyo sumutahe abandi bantu bamuhaye kuko umuntu wese aguhaye navuga ingurane kugira ngo ukore ikintu kanaka abagushize kububasha igihe yumva ko ari yagutuma utangura ikintu ubwa mbere ivuye ku mafaranga yaguhaye canke ku mutahe yaguhaye icyo gituma umuntu wese agura inguzanyo canke ingurane icyaza kugira ngo ashigikire no gushigikira icyumviro bamaze kuronka kuko wabonye ingorane canke ubukene buri ahantu kanaka ugomba gutorera inyishu icyo twe dufasha ugaruka iyo turiko turigisha ibijyanye n'ingendo abantu batangura imigambi kwiteza imbere turabwira tuti okay umuntu aguhaye imiliyoni 10 nyene ucukora iki bagaca bivuga ukazubona ubwo nyene uri kuramufasha kubyiyumvira we nyine aciye ahomba kubera iki yiyumvire ko akeneye amafaranga mugabo ntiyumviriye ayo mafaranga agomba kuyakoresha mu gutorera inyishu ikihe kibazo nje gituma ugwaruka tubasaba tuti reka kwihutira kuza gusaba ingurane cyangwa ingumyo ahantu kuko umuntu yaguhaye udafite icyumviro gifaditse aba akuganza kandi nawe jo utabyumvire ko neza uri kuzana ingaruka mbi kubera ko uri gukoresha amafaranga atarayi wawe amafaranga y'undi muntu banza urondere ikibazo kiri mu kibano cyawe ubukene buri mu kibano cyawe urabe mu bwenge n'umugabirano ufise ingene ubutorera inyishu mu gukora ikintu kanaka hanyuma umuntu wundaje ntazimva ko afise ububasha akora kwazana amafaranga ahubwo yumve ko ari ugiye kumuteza imbere uko amafaranga yiwe ugiye kuyatuma azogwira gusumba uko yari asanzwe rero ni byiza ko ugaruka ni byiza ko ndi inguzanyo canke umutahe mugabo wabanje kwerekana neza ingene hari ikibazo wagiye ugira utorera umuti ukoresheje ibyo wari usanganye ufise ni ukuvuga za nguvu bwa bwenge ubuhinga ushobora kuba ufise kugira ngo utorere inyishu ikibazo abantu bafite mu kibano nayo ubundi ho haca hazi iki ni uko umuntu aguhaye inguzanyo ubu nyene ushigenda ukaraba undi muntu yagize akabutike ahantu ku ruhande ugaca ugomba gukora bya bindi nyene mugasangira n'abakiriya nyene mugaca muhomba mwese na wa muntu yaguhaye inguzanyo ntagire icyo yungutse ariko ubuze uti ni iki abantu badafise ngaha mu kibano canje bigutuma ukora ikintu gituma uguhaye inguzanyo abona nyine ko icyo cyiyumvira uzanye ari gishasha icyo gituma rero ibyo ukoze bishobora gushika ku rundi rugezo nicyo gituma rero duhanura tuti ni byiza kugira kurondera inguzanyo ariko umaze kwerekana ibyo ushobora gukora utaranayironka
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumva inzira radiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Jean Claude Hakizimana niwe neza
ndi ku murongo mwiriwe neza
muri hehe ga Jean Claude
jewe ndi Bururi muri ndi Bururi mu ntara ya Bururi mu gihugu cy'u Burundi
radiyo ijwi rya Amerika yumva neza
yego ijwi rya Amerika riradushyikira turabyumva neza kuri interineti
ni byiza cyane rwose muvuge ku ijambo rero kibazo cy'imbiro turi kumwe n'abatumire babiri duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro
je na tuze ku ijambo ikintu icyumviro cyanje noterera alo
duga ku ijambo turakumva
icyumviro cyanje noterera icyambere cyoce nuko mu bihugu nk'ibi by'iwacu bitaratera imbere hotangura hakaba ibintu ibyigwa byo kwigisha urwaruka imigambi yo kwiteza imbere hanyuma rero bagashyiraho ibyiyumviro by'uko botugaburira ibisata bakatwereka mu kutwigisha nk'umuntu adandaje dufate ikirato mugenzi we akadandaza isheshete ishogise mugenzi we nawe akadandaza inkofera uwundi akadandaza ikindi twese ntiduhure kuri produit imwe kuko twese naho twugomba tukaronka imitahe tukaja mu bibazo by'iterambere tugaca tudandaza ibintu bimwe ni hahandi tuguma tugaruka hahandi usanga atanumwe yiriwe adandaje ikintu na kimwe ariko iyo umuntu adandaza umwuga uwundi akadandaza uwundi akadandaza indi uwundi akadandaza nimba ari inzoga uwundi akadandaza iki bose ku munsi usanga bose badandaje baciye amahera ku musaba bakaca bashobora kubenefisiya akanyungu bakaronka akanyungu bakaca bashobora kwiyungunganya no mu yindi migambi y'iterambere yindi kurikira bivuye ku mutahe muto bisanga umuntu yaratanguje ariko mu ngorane twe tugifise turacyafise ibintu byinshi duhurira ko twese ugasanga twanze ibintu bimwe twese tudandaza ibintu bimwe twese dukora bimwe ugaca usanga mu icyo gihe niyo mushoye bica bita agaciro mugabe yaba umuntu umwe wese adandaza kimwe kimwe umwuga wisa aba afise agaciro kiwe ati jewe kibanje ndakidandazaya uyi produit mfise ngaha ayi naka ntayafise urya nawe akavuga ati iya fise aidanda zukwiwe ikabicyumviro ciyo ko musa twoshobora gutera imbere mu rwaruka.
Jean Claude Hexdimana murakoze reka ikindi cyawe tugihe Rocket Daily naho itangura kurondera akazi icyo cyumviro cyuko hoba diversité mu bintu abantu bakora bashaka kwiteza imbere mu kibuga kwiki imbere yuko tugiha Pastor Dieudonné Nahimana.
Murakoze cyane kurengera umwanya kugira ngo ngire icyo mvuze ku iki cyumviro cya mwene wa Jean Claude. Ndumva iki kintu igitekerezo atanze kirumvikana cyane, cyumviro ni intererano ikomeye cyane kugira ngo abantu bakore ibintu mu buryo butandukanye, kuko nk'uko Pastor Dieudonné yakivuze, iyo abantu bariko barakora ibintu birira bisa bimeze kimwe bakabikorera muri ahantu hamwe mu kibano, usanga ababigura ari babandi nyene, ugasanga rero clientele abagura ntibaboneka cyangwa se abakugana, ugasanga rero kugira ubone inyungu izo gusahiriza no gukora mu yandi maproje ari kibazo. Rero jewe nkaca nongeraho n'akandi kantu nukita nko mu Cyongereza mindset ofete, uko tuba twumva ibintu tugahindura guhimiriza inyigisho zikwiriye, inyigisho zikwiriye mu rwaruka zo kubahimiriza guhindura imyumvire, kumva ko wewe warize uri iki hari izi udagomba gukora. Iyo imyumvire igomba guhinduka, kuko icyo umuntu agomba kuraba cyane ni icyo agomba kwinjiza, mbega ni nakora iki kintu kiranyinjiriza iki. Wamara kubona ari icyo kiri gusahirize mu mibereho ya buri minsi yose, nta soni biba biteye kugira ngo ugikore hama winjize ejo bigufashe no mu yindi migambi y'iterambere yo kugira ngo witeze imbere. Hama tunasaba nyene ko nkatwe tuba dusaba amashyirahamwe tukiko turatangura tuganiriza urwaruka, turabirira urwaruka kugira ngo abo bamaze kugera kure bapase Dieudonné baze begera, kugira ngo kumbure habeho n'ama decentralisation tubageze mu rwaruka, kugira ngo izo nyigisho zitangwe hama bashigikirwe no mu migambi y'iterambere. Murakoze cyane.
Murakoze Pasteur Dieudonné Nahimana. Cyimbo cya Jean Claude Hakimana gisane cyimbo bashikirije muvuga ko imbere y'uko umuntu afata umutahe, imbere y'uko umuntu yumvira kutangura ibikorwa byo kwiteza imbere, akwiye kwihweza neza ikintu yokora. Yavuze ko kenshi na kenshi abantu usanga bakora bimwe nko ahantu hose azi haba mu Burundi cyangwa ahandi, icyo cyumviro mu kivuga kwiki mukanyega
cyambe cyo ni cyumviro cyiza. Ubwa kabiri Jean Claude ntasure kubimvira ngo ni bande bazaza kubitwigisha, je numvise yo byigisha neza we nyene kuko yaramaze kubitahura. Nafate abo bakeyi begereye bari kumwe abona bakiri ko baragerageza gukora ibintu bishaka gusa abafashe kwiyumvira ingene ibintu bigenda. Ikintu dukwiye guheba ni iki kintu cyo kwiyumvira ngo hari abantu bavuye Bujumbura, bavuye Buraya baza kutwigisha ibindi byiyumvira bishasha, we mu kibano nkaho ko yamaze kuyumvira nawe utangura ishyirahamwe ryo gufasha urwaruka kugira ngo bamenye ingene batandukanye izo badandaza nk'abakorera mu isoko hamwe, biba ari ikintu gifaditse kandi gishobora gufasha. Rero arabitabura cyane ubwo utangura kubwira abo bari kumwe bati tubikore gutya wenyine ntiyigane ibyo abandi bakoze, hanyuma afate n'ababyiganye abandi abashyire hamwe arabwira ati nimuhindure mukore gutya, ubwo nyine bice bitangura kubyara ikintu gifaditse. Ariko ntibarindire ngo azovye Bujumbura bavuye imvura y'abavuye hariya bavuye mashyirahamwe mpuzamakungu aza kutwigisha, oya dukore ibyo dushoboye mu mwanya unyarutse, ntidutakaze umwanya, duhindure mu kibano ingene ibintu bigenda, hanyuma tuze turabe ingene impinduka iba mu kwiteza imbere mu buzima bwacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandi nyakumviza Radio Nkwijwi rya Amerika, turi kumwe na Idrissa Bakungu. Muraho
baho neza, mwiriwe neza.
Mwiriwe neza, twibutse aho muri Idrissa.
Emerera ari Kigali mu Rwanda.
Ni byiza cyane rwose.
Baje gushimira ubuyobozi bwa radio y'u Amerika ko batugezaho ibiganiro bishimiye kandi bitwubaka.
Murakoze cyane
rwose. Bashimira cyane.
Natwe turashimira
ko gushimira n'umuvandimwe wacu niye ku nama yatugiye. Kugeza cyane inama yatugiriye. Bibaza abayobozi, umuyobozi watumiye ni byiza cyane. Kandi namwisabira inama yatugira kubera inama nani ndashaka kugira inama urubyiruko bakura amaboko mu mufuko bakore imirimo yose itavanguye n'umurimo nyine ka umurimo wose ushaka kuguteza imbere ushobora guhinga ukwiteza imbere ushobora kuba mekanisiye ukiteza imbere ushobora kogosha ukagenda uzamuka wogoshereza abantu ukageraho utunga saro yawe ni ukuvuga ngo nditabira urubyiruko rutavuyemo umuhungu cyangwa umukobwa ni ukuvuga ngo bose bakure amaboko mu mufuko bakore cyane biteza imbere kugira babashe guteza na Afurika yacu imbere noneho mwasaba mwamuha igitekerezo kingana mu bisabira yegere leta kubera ngo amashuri urabona y'urubyiruko yiteza imbere kuyabona ibintu babigoye kubera n'ibikoresho ni ukuvuga ngo begere leta bake leta ibikoresho bateze umwuga wo gukoresha amaboko bikoresha amaboko n'umutwe ubasha kwiteza imbere kurusha wa wundi cyane mwize cyane bidakoresha amaboko kwiteza imbere ku rubyiruko bizatugora cyane kubera n'akazi ni gakeya kandi n'abari mu kazi ntabwo bakavamo oya kubera birinda amakosa kugira ngo babashe kurama muri ka kazi ni ukuvuga ngo rero natwe urubyiruko ni ukuvuga ngo tugomba gukora cyane kugira ngo duhasane kugira ngo tubashe kubona imirimo kugira ngo natwe twiteze imbere ndetse na Afurika yacu twiteze imbere mubibe n'umutima mwiza n'umutekano hose uhari bizarushaho kugira ngo urubyiruko rubashe kwiteza imbere tutavuze ngo aho rukomoka aha n'aha n'aha twese tukabumwe kugira ngo duteze Afurika yacu imbere
murakoze Idrissa Bakungu Pasteur Dieudonné Nahimana Idrissa Bakungu yasabye inama impanuro
ego jenwa zeko biragoye ko umuntu abereza mu kiganiro kuri abamye abaza murashaka kunyandikira email ni kuri dnf.burundi@gmail.com sanke dnf.nahiman@burundi@gmail.com hanyuma tukazokanira tugafashanya twe nta kindi dukora turi ngaha kubashigikira aho tugeza mu buryo bwike twize kandi umunagiye no kubungangurukana ngo nyirabone ibiganiro ibikorwa dukora urashaka kubibona ukumva n'inyigisho dutanga ugiye kuri YouTube cyangwa Facebook ati kajide na Imana Foundation urabona inyigisho dutanga rero tugerageza uburyo bwose bwo gukorera abashoboka kugira ngo ntibabeho ubuzima butari bw'Imana baremeye cyangwa bahure n'ingorane nyinshi twahuye na twebwe muri kahise kubw'ibyo rero ni ibyo bihambaye dufashanye twese Jesse nemera ko ibihugu byacu ari ibihugu bikenye ni ibihugu Imana yaduhaye ubutunzi bwinshi ariko ikibazo gihagaze mu buryo bwacu bw'ingene tubona ibintu ngene twiyumvira ingene duteze imbere ubutunzi kandi Imana yaduhaye cyane cyane ingene ugwaruka canke abakiri bato badakoresha ingufu n'ingabire n'Imana yabahaye kugira ngo bateze imbere ibihugu byabo kuko nk'aha ndiko ndagendera bose ubona bariko barirukanka bose bafise ubuzi bariko bakoresha amaboko bariko bakoresha ubwenge ukavuga iti izi ngufu iyo ziba zariko zirakora mu bihugu byacu uko twari kuba twabiziba zabitunganijwe neza kuva kera biba biko biradufasha gutera imbere n'ingoga biko zikora mu bindi bihugu kubera ko usanga rimwe mwe tutabitunganije neza
murashobora kubasubiramwo abanywanyi b'iradiyo nk'ibyo bya Amerika cyane cyane abashikirije ivyiyumviro ko bakeneye ko mwohora mubafasha canke bakaja ku site yanyu murashobora kubasubiramwo buhoro buhoro
yego email ni dnf@burundi@gmail.com cyangwa dnf.burundi@gmail.com hanyuma website ni www.newgenerationburundi.org newgenerationburundi.org cyangwa www.dnf.be dnf.be sino kuma rezo sosio ni Dieudonné Nahimana gusa ushobora ibyo twigisha
ndabona kanya katujanya ariko tuza kurangiza tutavuze kuri za talk show za nyo zikomeye cyane rwose mu Burundi zumvirizwa n'abantu benshi ariko imbere yaho reka duhe ijambo munywanyi Eli Masika muraho
turaho mwiriwe neza
muhiga Eli
turi mu serukeo bwa Kongo Igoma
ni byiza cyane rwose ikibazo cy'imvuye mu kanya gato Eli, duga kwijambo ikibazo cha nchi mbiro
ikibazo cyanje nashaka kubaza umutumire. Alo,
turakumva bandanya.
Ikibazo cyanje nashaka kubaza umutumire ni iki kintu boba bari kubarategurira abanyagihugu twebwe bato bato, ko twumva ukuntu bazavuga amajambo mbwa aya majambo yabo ntibayashyire mu ngiro, ariko ayo majambo aho kuyashyira mu ngiro tukabona yuko ari abantu bari batumira inda. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri ni iki boba bari kubarategurira abanyagihugu kizobafasha muri kazoza, muri kazoza ko twumva bamwe bavuga amajambo bagasubiza amajambo imbere mugabo aya majambo ntagire icyo ashikako. Icyo ni ikintu abanyagihugu bato bato kitubabaza, nuko baza bavuga amajambo mugabo ntibayashyire mu ngiro. Nibabona yuko nabo bizobagira ingaruka mbi imbere, nabo bizobagira ingaruka mbi mugabo bizobagira ingaruka mbi abana babo.
Ikibazo cyiza byiza, reka tubihe abatumire bacu. Reka dutangure kwa kumusiyana Eric Gideri. Ibibazo mu isanzwe bibajijwe na Eli Masikano, ibibazo byo bazwa abanyapolitike, ariko nagira mugire icyo muvuze mu kanya gato amasogo na 30 abanyapolitike babwira amajambo abanyagihugu badashyira mu ngiro, bakibaza kazoza kurwaruka, muwavuga ku iki? Akanya gato amasogo na 30. Roke Bideri, mwatwumva?
Ndabumva.
Nduga ku ijambo mu kanya gato amasogo na 30.
Icyo navuga jewe premierement ndi umunyepolitike, kandi ntabwo nabyishyura nk'umunyepolitike, numvise yabirabishije mu buryo bw'abanyepolitike. Ariko intererano notanga ni kimwe navuga cya mbere cyo kugira ngo urwaruka duhindure mindset, uburyo twumva ibintu. Kuko nibaza ko abanyepolitike bo bagahora bavuga, ariko urwaruka nubwo bovuga ibyo bavuze ntibabikore, twakagombye kurondera uburyo bwacu bwo kwiteza imbere. Tutasenga Imana ikadufasha mu migambi dufite, ibyo batubwiye nibatabikora, ariko tugwane no guhindura imyumvire, tugwane no kumva ko tugomba gukoresha imbaraga zacu kugira ngo tugire ibyo tugezeho, nubwo tutabigera ko mu gihe dushatse, ariko igihe Imana yagenye kigeze, kubw'imbaraga zacu twakoresheje ubwenge tuzobigera ko.
Murakoze cyane ngo seleka mu gusozera Pasteur Dieudonné Nahimana, mutubwire ku bitaramo mu Remesha mu Burundi kuri televiziyo. Ni ibitaramo bikundwa ahantu hose mu Burundi kandi no mu bihugu bitandukanye. Mutubwire amajambo make cyane rwose, ufite umuntu utumwe n'igice.
Ego ibitaramo dukora tumaze imyaka dukora ni igitaramo cyitwa Imboneza Talk Show. Ubwa mbere twasanze urwaruka ruriko ruravuga yuko babura ibyitegererezo, babura abantu bafata comme des modèles, abantu barabirako niba bafite indoto bagasanga ntibabona mbega nibande bazishyitse ko twarabirako tukabigirako. Rero mu byo dusanze dukora rero turavuga tuti reka tubaronderera abantu bafite ibyo bakoze bashyitse ko bavuye kumera mu buzima busanzwe bagashika ahantu hakomeye, kugira ngo babe icyitegererezo urwaruka ruronke ibyo abo barabirako bigirako. Ikindi nacyo kuri abo bantu bashobora guhanura, gutanga impanuro zifasha mu buzima mu bintu binyaruka, kuko nk'uko yaje kubaza ikibazo ari muri Congo yabibajije, nako numva kumubwira ni reka ntidukwiye kubaho twidogera abandi, twifuze abandi bakwiye kuba canke tuba turiko turabona ngo ni ugutungura ubutaka abantu gusa. Umwe wese atakwibaza ati mbega jewe ku ruhande rwanje ni gihe ndiko ndakora kugira ngo mveze imbere ubuzima bwanjye. Rero Talk Show rero ziza muri ico gicapo kuzana abantu bahereye mu bisanzwe, umunsi akari abantu badasanzwe, tujya mu mice yose, twatumiye ba Frantine Niyonsaba batanguye ari abantu urwaruka rusanzwe, umunsi akaba ari umuntu akomeye ku isi, twatanguye tukatumira abantu bakomeye rwego hejuru bakora mukuru w'ibihugu nka Sylvestre Ntibantunganya, wahereye hehe ugeze hehe, abakinnyi b'umupira, abakinnyi ba ninde twarabatumiye, mbega izo ngabire zabafashije ariki abantu banditse ibitabo bakaza kudusigura ingene batanga ibyo bakora bakandika ibyo bitabo abaganga batanga impanuro ingene abantu bakwirinda indwara z'umutima indwara z'isukari ibintu nk'ibyo bituma byononera ubuzima bw'abantu duca mu mice yose kugira ngo urwaruka ruronke abo bumviriza kandi bafashe kugira ngo birinde ibintu byotuma batazoshika ku ndoto nziza z'ubuzima bwabo abari mu Burundi abari kure turanabahamagara bamwe bakigisha bari mu mahanga bagashobora gukurikira ngo urwaruka n'urwaruka gusa n'ibiganiro bimaze gufasha abantu benshi nk'ejo bundi hariho uwo twagirishije ikiganiro ego
Pastor Dieudonné Nahimana ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoboye n'impanuro cyane cyane muhaye gwaruka ndabashimiye mushikanahe Rock Bideri ku kanya nawe watoboye ukaganira ni radio ijwi ry'Amerika ku bibazo bihanze cyane cyane gwaruka go mu buhungiro turashimiye Engineer Cornelius turashimiye na Nadia Taha yegeranije ikiganiro turashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi cyane cyane n'abaduteye akamu bagashiriza ibyiyumviro n'ibibazo murakoze mugire amahoro umugoroba mwiza mwese.